d'undi culture, amakuru mu kirundi.
Alice Ndayizeye.
Mathieu abone Yesu ni wari mu buhinga bw'ijuma ndabaramukije mwebwe mwese muri ko muradukurikira tubayikaze murano makuru tugiye kubashikiriza agizwe n'ingingo zikurikira. Bavuga ko batewe impungenge n'indwara ziva ku isuku rike zibandanya zibonekeza aho baba abona abanyagihugu muri quartier Mugaruro zone Buterere commune Ntahangwa intara ya Bujumbura ibyo bavuga ko byo biva ku bukene bw'amazi meza aha ishyirahamwe Regidezo rigahumuriza kwa amazi agiye kuboneka mu gisagara cha Bujumbura. Ifumbire y'ihinguriro fomi iri kwiratangwa mu bice bitandukanye by'igihugu abarimyo muri zone Bubanza commune Bubanza intara ya Bujumbura banegura ko bariko baronswa ifumbire nke bageranije niyo basavye. Amwe mashirahamwe akurikiranira hafi bijanye n'intwaro hibereye ashikiriza amakenga ku nkurikizi zishobora kuba ku kibanza u Burundi burimwe mu bijanye no kugiturire cerekanwa n'ishirahamwe Transparency International. Aya n'ayandi ni mukanya
Radio Indundi Culture.
Nongeye kubaha ikaze abanyagihugu muri quartier Mugaruro zone Buterere intara ya Bujumbura baridogera indwara ziva ku isuku rike zibandanya zibonekeza muri iyo quartier basigura ko izo ndwara zitegwa n'ubukene bw'amazi bumaze imyaka bwibonekeza muri ico gice mu ntwaro ku Mugaruro banegura ko ikibazo c'amazi ishiramwe Regidezo yisanzwe yatangara ikizi ariko vyanse ko gitoregwa inyishu n'inkuru ya Jotan iratuza.
Bashi bintu by'amazi kwe biradutesheje n'ukuri rijya aturifise ari bombori.
Uyu munyagihugu wo mu gacimbiri ka Nyarumanga asanzwe avoma ku ibombo rimwe riraho ry'amazi wotava mu kuzimu bavuga ko iryo bombo rimwe rivoma ko abanyagihugu bo muri Mugaruro yose ibituma imirongo iba miremire bamwe bigashika bakanahashwanira. Ubwo bukene bw'amazi butuma imiryango myinshi yaho itaronka amazi ikoresha buri munsi ibikwega indwara nka za korera.
Hari igihe nyene ushobora nko kubona umuntu avuye nk'iyo kwisete mu gusaranda akacyayirarira kwa kundi cyangwa ibyo kurya tukabura amazi yo kubironga akaza ariko noneho tumaze kumenyera ngo nta mucyafu wica umuhutu tukajya dupfa kuyirira iminsi ukazibona korera nk'iyo aza bumva ngo nakaba mutwaye kwa muganga arwaye kurera
ngaho hari haba amazi kufatwa na
nabeshye imbe barakize mugabo ntibaze ngo hari hindwe yohera badatoye umuntu arwaye kurera oya nicyo kumunda.
Abanyeshuri baho ku Mugaruro abeshi bazindukira gutondera ayo mazi bamwe bagataha batanayarose ibijanye n'isuku ry'impuzu harimo n'izishure bikaba ikibazo gihambaye.
Kubera usanga abantu benshi ugasanga bifite ifuhe y'amazi ugasanga ugiye gutondura umunyeshuri ugura utore nk'amazi n'ingorane ugasanga watonze waraye ijoro ryose uri kuratondera amazi ugageza mu gatondo utararonka amazi. Rero samwe maze kugera n'ushobora kwemera yuko usiba ku ishuri cubanza kwanza ugataha ukarekana n'amazi ukagenda ku ishuri. Kumesaho ni ngorane ni ibintu bigoye gose kacusanga rero abantu bagenda kumesa ugasanga bagiye kumesera hariya nyene kugira aho nyene azoweza kumesa ugasanga ni ikintu cy'ingorane kubwo ukuntu amazi agoye.
Amabomba abiri y'amapompa nari muri quartier Mugaruro ntashobora gukwira abantu baba muri iyo quartier nk'uko Ngenzi Ernest umwe mu batware baho avyemeza ingaruka ku magara y'abarongoye zikaba ari nyinshi gushika ubu.
Urabona abantu bari ngaha bashika nko ku miliyoni zingahe ajye amazi bona boyakwira bose bakayakwira ni make ahubwo yata jamazi twohereye twese ku ariya ku mpanda tupfa ni sukuriki bwa mbere Regidezo yaduhaye amabombo atanu ari ngaha ayo mabombo atanu acyubakwa amazi yaraza ubu aramaze nk'imyaka irenga mirongo ayo mazi atamazi azako aje azarimwe nk'amezi atandatu menya ko korera ikigwira kweli sukurike ingwara zo munda inzoka usanga ubwanda bufise inda menga na mabombe imbere kubera inzoka ziri ndani munda kwera tasukuba fise ukasanga ni munzu twambaye ntizimesubiye kubera tamazi turonka.
Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwemeza ko akarere k'ubuvuzi ka Bujumbura zone Buterere iherereyemwo ariko kari kabangamiwe n'ikiza cakorera mu mpera z'umwaka uheze mu vyabitumye hakaba harimwo ikibazo c'ubukene bw'amazi gitera isukurike.
Jotan iratuzi urakoze ishirahamwe Regidezo yahumuriza ko ikibazo cy'amazi kigiye gutorega umuti burundu kandi vuba. Mu kiganiro n'amenyesha makuru kuri uyu wa mbere umuyobozi mukuru wa Regidezo Jean Albert Manigomba yatangaje ko hari umugambi ugiye gutangura muri uku kwezi kwa gatatu wo gusukura amazi havuye mu kiyaga Tanganyika uzorangurirwa muri quartier Nyabugete ndetse ko n'uburyo bwamaze kuboneka. Kurikira Jean Albert Manigomba.
hari umugambi muri yatwe tutangure umugambi wo kusukura amazi avuye muri Tanganyika hanyuma ayo mazi tukayasukura tukayaza bene igihugu n'umugambi uzomeze nk'aya mazi yakoze muri icyo gihe cy'2005 ajya SPN SPN ku radio yari tugasukura mu nyabugete uburyo bwamaze gutangwa banki mondera atanze $80 million z'amadolari na bijide zatanze $5 million z'amadolari hamwe na leta ikishye kubishikanje mu byo bujeje hari imwe ubutunzi $5 million gushika ubu amaze kubona $90 million z'amadolari no kugira ngo dusukure amazi ya Tanganyika tuyakabute tuyasukure amazi aheza bene igihugu uwo mugambi ni uzuza gutorera inyishu Burundu ikibazo cy'amazi kuko ayatuvana mu misozi abari na Kenya mugabo tuba tutatangura ariwe bicatayepa n'umugambi uzoza gutorera inyishu Burundu ikibazo cy'amazi mugabo waratanguye ibikorwa nyezina biratangwa mu kwezi kwa gatatu ubu byose bisabwa kugira ngo umugambi utangure byaramaze kuboneka bareme umugambi uyu mwaka uzohera waheze bakibasezera ikibazo cy'amazi gushika mu mwaka 2066
ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu buvuga ko ibinini vyongereza icunyu nyumufere biriko biratangwa muri kino gihe kubigeme b'imyaka iri hagati ya 10 na 19 kuramwe mu mashure mu gihugu ugamije kubakingira ugukama maraso ivyo bitane mu rurimi rw'igifaransa umuvugizi w'ubwo bushikiranganje Polycarpe Ndayikeza yabwiye uruganda rw'amakuru kuri uyu wa gatatu ko uwo mugambi atari ubwa mbere ushirwa mu ngiro biciye mu mugambi w'igihugu urabivye ingaburo Ponyanite muri ubwo bushikiranganje ni nyuma yaho hari bamwe mu banyeshure n'abavyeyi mu ntara za Butanyerera na Burunga berekanye amakenga kwitangwa y'ivyo binini ku mashure kubera ibiho byavugwa kuri ivyo binini biriko biratangwa mu ntara za Gitega na Buhumuza ubushikiranganje buvuga ko umunyeshure aronswa ikinini kimwe kundwi mu kiringo c'amezi atatu ifumbire iriko iratangwa mu bice bitandukanye by'igihugu uyu wa gatatu muri zone bubanza ya komine bubanza mu ntara ya Bujumbura abarimye baronse ifumbire yo mu bwoko bwa imbura abari baje guhitora banegura ko baronswa ica gatatu c'ifumbire bari biteze bakavuga ko bishobora gutuma basubira kuronka umwimbu muke kuko batayironswa uko bayisavye narijya yo mu bwoko bwa ire nishwagara bataronswa na nkeya Idonido na Alexis Nkeshimana
yatanzwe ni mu bwoko bwa imbura gusa ifumbire iboneka yuko haje imifuko 1,200 mu gihe hari itezwe irenga 3,000 nkuko abajejwe kwitanga babitumenyesha aho yatangiwe abarondera imifuko yarenga 15 ntibayironka ahubwo ngo bahabwa icya gatatu cayo aho yatangiwe abarondera imifuko 5 ntibarenza iyo bose bayirondera bakanahabwa na nkeya n'abafise ibirarane byo mu bihe by'irima byarangiye gushika mu gatasi k'umwaka abiyandikishije ku ifumbire y'impeshi uretse yuko nabonye kurutonde batari bariko nta na voucher udupapuro bariye ko barahabwa bamwe bavuga yuko bafise amakenga kuronka ifumbire mu bizo bahanga kubona bafise ibirarane vya kera batarayironka ngo yarikwiye kuboneka kugira ngo bose bayihabwe abageze intwaro bariko barafasha muri icyo gikorwa bamenyesha yuko hari akeneye imifuko ya imbura irenga 3,000 kaba habonetse itarenga 2,200 gusa n'ibyo bituma bataronka iyo abaheraniwe bateza kuronka ahubwo ngo batorindira yindi boneke abarondera ire na doromi bobo ntibarimwo ngo n'ukurindi boneke ndetse n'umunsi bazoyironkera ko abarimyi basaba yuko fomi yotanga ifumbire nk'uko yarishwe abarimyi igihe biyandikisha iririma ry'impeshi batayironse ngo bizogorana ko imirima itera imbere nk'uko vyagenze mu gatasi ifumbire itari bwatangwe umwembu kawushaka kuzogabanuka ari sinyeshi mari ubanza Indundi Culture
Radio Indundi Culture
Radio Indundi Kituri turabandanya n'amakuru yacu hamwe mu mashirahamwe akurikiranira hafi bijanye n'intwaro hibereye afise amakenga ku bijanye n'icegeranyo c'ishirahamwe Transparency International casohotse kuri uyu wa kabiri abagize ico bashikiriza mu kiganiro catunganijwe n'ishirahamwe gishinze kugwanya ibiturire n'isesagurwa ry'ubutunzi rikome kuri uyu wa gatatu basigura ko igihugu kidasubira kuronka abazana imitahe kubera ico kibanza burimwo babona ko hoba uguhana abo bose batuma Burundi buguma mu kibanza nk'ico burimwo nayo inzego z'igihugu zigashira mu ngiro ibiri mu itegeko ry'igihugu rijanye no kugwanya ibiturire n'inkuru ya Diodone Niyanzigamiye
Bamwe mu bagize ico bashikiriza kuri ico kibanza bavuga ko iryo shirahamwe kugira ngo ritanga ayo manota ribanza kubaza amashirahamwe mpuzamakungu yegwa n'ivy'ubutunzi naho aberekewe n'ivyo vyegeranyo bavyiyamiriza nk'uko aha umunyamabanga w'ishirahamwe riranira neza y'abaguzi ya buko Noel Nkurunziza havyerekana
kugira abitore babaza abagwizatunga bakomakomeye bakabaza abaserukiri banki y'isi yose mu gihugu gihariho bari canke Fomentite Internationale bakabaza abakuru b'amabanki bakabaza abantu bafise ibigo muza makungu bikorera muri ico gihugu abakunda kuvuga bati ivyo biharuro ntivyemegwa naho bazi ko bibaraba
mwishiramwe gishinze kugwanya ibiture n'isesagwa ry'ubutunzi Oricome ribona ko kwimenyera kugira ibiturire n'ingingo z'abategetsi b'igihugu bafata zikaguma zihindagurika zoba ari zimwe mu mvu urundi bushirwa muri mwe n'ivyo bibanza Gabriel Rufyiri arongoye iryo shirahamwe
iwacu naho umuntu mufata yivye bimubwiye hatabaye restore retique politique mu bantu bari imbere y'abantu ndakubwije ibintu bizofa bikunze umuntu arashobora kuvuga ikintu ari umukuru w'igihugu canke abiki washasanga ico vyarahindutse
umuhinga mu bijanye n'intwari bereye akaba n'umwigisha wa kaminuza Furera Saint-Folie ntibagirirwa yemeza ko igihugu kihagirira ingaruka mbi agasaba inzego z'igihugu gushira mu ngiro ibiri mu itegeko ry'igihugu rijejwe kugwanya ibiturire
iyo indice de perception ya commission ari ntoya cyane gose inkuri kizize hari za mbere nuko udashobora kuronka abantu baza kuinvestisa nta muntu ashobora kuza kuinvestisa hanyuma ugasanga utwazanye duheze atacha tanguye dushize mu ngiro iyi statut national de lutte contre la corruption ngira ngo n'amanota yosura kandi akaduka
bimwe mu vyegeranyo vy'abahinga ku bijanye n'intwari bereye ku Burundi vyerekana ko bisata vy'ubutungane igipolisi kigo kijeje kwiganya amakori n'amataxi Uber hamwe namwe mu mashirahamwe y'abikorera utwabo biza imbere mu vy'ukurya ibiturire
Dieudonné nyanzigamiye urakoze ubushikiranganje bujejwe kumenyesha makuru imenyesha makuru mu Burundi butangaza ko mu gihugu hagiye gusezererwa ingorane yuko hari bice bitumvikana mu amaradio bwemeza ko buriko burashira mu ngiro umugambi uciye muri yaridi mu mafaranga y'amarundi uzotuma ibi bihera muri uyu mwaka w'amafaranga mu gihe ku munsi wa gatanu w'indwi w'u Burundi buzifatanya n'amakongo mu guhimbaza umunsi wahariwe iradio umuvugizi w'ubushikiranganje Jérôme ndikuriyo kuri uyu wa gatatu yabwiye radio indundi kiyitiko ababa mu bice birimo iyo ngorane borema fatiye kuho ibikorwa bigeze Jérôme ndikuriyo
iminara yagirashingwa haraheze igihe ariko hariho umuce wo mu buraruko urimo za Kirundo za Muyinga za Cibitoki icyuma cyafuye ariyo titwa transformateur ibijanye n'amatara ico gikorwa kiriko kirakogwa kugira kugasembwa gahere onye harabaye vyigwa n'ibikorwa byarakozwe ubu unye ako kace ubukara kwirikira makuru neza kiretse aho usanga haciyemo ibintu by'umuyaga nk'ubukabura mugako kubijanye n'ubuhinga ibyo bikorwa byarakozwe hariho agace kegereye ubuseruko aho twovuga Ruyigi tukavuga Cankuzo zo tukavuga na Rutana bikogwa biriko birakogwa kugira bashobore kuduza uburemere mu Faransa no vuga la puissance des émetteurs kugira bashobore gukwirikira amaradio ahere mu Burundi ikindi gice cha gatatu ni gice gijanye n'inkengera z'ikiyaga Tanganyika ibikogwa biriko birakogwa no bamenyesha yuko no mu nteguro y'amafaranga y'umwaka 2025 shira 2026 aya mafaranga ategekanijwe kugira ivyo bikorwa bikorwa rero mutekana gikorwa kijanye no kutumva amaradio asamiranira mu gihugu mu minsi n'iminsi kirahera mu gihugu cyose
imyaka nkingahe
oya nta vy'imyaka
n'umwakanye
n'umwaka kukurumva uko amahera yategekanijwe yo kubikora kandi na gace gasigaye niko gato gusumba igice cyakozwe
Nino kuri no nkuru turangirije ko ano makuru twariko turabashikiriza Shimire Mathieu abona Yesu ari mu hinga bw'ivyuma Shimire na mwese mwari muduteza abiri mwandanye mugira ibihe byiza na radio Indundi Culture murakoze
Alice Ndayizeye